Mirambira Samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Radio Nzamba gateka kare muri ko murakurikira turabaramukije toha ikaze muri ano makuru Radio Nzamba gateka kawe amakuru wa gatandatu igenekerezo rya gatanu kigarama mwaka wa 2020 akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Burundi bwarayikuwe ku rutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho n'inama nkuru ya onijejwe umutekano ariko Burundi busabwa kugira ico buhinduye na cyane cyane kujanye na gateka kazi na muntu umuhari map Burundi bo bakabona ko ukukugwa ku rutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho na nkuru ya onijejwe umutekano ari akagohe ku Burundi muraza kubikurikira. Mwana makuru turaza kwashikiriza ibijanye namabi yakoregwa abakenyezi amabi yafatiye kugitsina ku minsi muri kikiringo cy'imisi 16 yariwe kugwanya amabi yakoregwa abakenyezi ngo abakoregwa ayo mabi barafise aho bashobora kwitura kandi bagashengeza abakorera ayo mabi. Muraza gukurikira umuhinga turi kwa gatandatu nkuko byamabigenda kubashikiriza ikiganiro cy'urunani rw'amaradiyo ku isoko. Uyu munsi tuzakubabwira ingene abana bavukana umugera wa sida bakurikiranwa nimuje kure mukanya tubabwira idonido ryano makuru kandi tuzaza kubashikiriza n'amakuru yandi turi nyamakuru ku Burundi nkuko byamabigenda ku mpera y'iyinga katsi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndashe kubaha ikaze mu buhinga bw'ivyuma hari Jospin Nduwimana amakuru tuyahere mu gisata cya politiki. Nameje kubabwira Burundi bwarakuwe ku rutonde rw'ivyigwa mu nama ya ONU ijejwe umutekano byifata kibanza hafatiwe ku byasabwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo kirongoye inama y'umutekano ya ONU. Abagize inama nkuru y'umutekano bakaba bemeje ko Burundi buva kuri urwo rutonde ariko leta y'u Burundi nayo igategerezwa kubanza kwisunga ivyo isabwa aho akaba harimo muri rusange bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu hamwe no gusimbataza amahoro no kunywanisha abarundi hamwe n'iterambere ry'igihugu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Reverien Bazikama.
Kuva kwa 27 munyonyo mwaka 2020 ubufaransa ari naco kijeje Burundi mu nama nkuru y'umutekano bwaratanze integuro y'ugwandiko nimba Burundi bukwiye kuguma ku rutonde rw'ivyigwa mu nama nkuru y'umutekano ya ONU cangwa bwovanwaho. Nkuko amakuru ava mu begereye inama nkuru y'umutekano bivuga, nuko inyuma yaho hakurikiye ibiganiro mu kinyegero gushika ku wa mbere kigara mu uyu mwaka. Ivyo biganiro bikaba kwarukumvikana hagati y'ibihugu bigize inama nkuru y'umutekano ingene boneka umuti kugira abashigikiye ko buvanwa ko n'abashigikiye ko bugumizwa ko bumvikane. Igice cya mbere cyari gishigikiye ko Burundi bugumizwa kuri ugo rutonde. Ibyo bihugu bikaba byisunga ingene mu Burundi bimeze uno munsi, navyo byari bigizwe na leta z'umwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ububiligi hamwe n'Ubudagi. Igice cya kabiri cyari kigizwe n'Uburusiya, Ubushinwa n'umugwi w'ibihugu bya Afrika byasabira Burundi kuvanwa kuri ugo rutonde, bikaba byafatira ku mategeko agenga inama y'umutekano ko mu gihe igihugu kitabangamiye umutekano w'isi yose kitagumizwa kuri ugo rutonde. Izo mpande zibiri zavuye zemeza ko Burundi buvanwa kuri ugo rutonde jifata kibanza zibanje gusaba leta y'u Burundi gutera intambwe mu bijanye no kubereza gateka kazi na muntu. Amakuru ava mu begereye inama nkuru y'umutekano akaba yemeza ko iruhande yo gusaba iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, inama nkuru y'umutekano yasabye leta y'u Burundi kudoma urutoke kubagirizwa gukora ayo mabi. Ikindi basabye leta y'u Burundi ni ukwemera gukorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ibibazo bimwe bimwe abarundi barimwo bishobore gutorera inyishu. Iyo nama y'umutekano yateye akamo leta y'u Burundi ko yokongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU gushika kwa 31 kigarama umwaka wa 2021 mu gihe ico gihe arico kizoshikana iryo shyirahamwe gushiraho inzego zaryo mu Burundi ingene bizokogwa bikaba bizokumvikanwa hagati ya ONU na leta y'u Burundi. Ku ruhande rw'abategetsi ba leta y'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu barashimira inama nkuru y'umutekano ibakwiye kuri urwo rutonde. kurubuga rwa Twitter umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ubu bagiye kwijukira iterambere nka kimwe mu byo basabwa kugira bavanwe kuri urwo rutonde burundu ariko ntacyo yashimye gushikiriza ku bindi bisabwa cyane cyane ukubahiriza agati y'akazi na muntu no munsi katifashe neza nk'uko ivyegeranyo by'amashyirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu adahengeshanya kubyerekana
Fabien bazikamwe yongingo rero yakiriwe mu muhari mape Burundi buhire nk'akagohe gatewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira baje mu runari rw'intamenu abasubire kwizerwa mu ntumbero bihayo guharanira intwaro ibere mu Burundi Professor Liberant ntibashira kandi avuga ko yongingo ifashwe mu gihe abantu bakibandanya kwicwa mu Burundi unawe akaba avugira umuhari mape Burundi buhire kurikira Professor Liberant ntibashira kandi
acumvamwo nuko harageze yuko abarundi bakunda Burundi bifuza ko amahoro n'umutekano bigaruka baja hamwe kugira bige neza ingorane zihanze igihugu batorera umuti hamwe hanyuma uwo muti bawushire mu ngiro mu runani rw'intamenwa rukomeye nakamu rero umuhari mapu Burundi buhire udahengayeshanya gutera cyane cyane abanyapolitiki bahurikiye mu bisata ari societe civile ugwaruka abakenyezi kugira tuvire hasi rihimwe twicare tuyage turabe ingene twonagura Burundi ingene twoshayura Burundi hanyuma ayo mashyirahamwe ari ONU ari New African ari EAC ari ishyirahamwe ry'ibihugu birimo byaga mu ntara y'ibiyaga binini baronke uwo bavugana atari leta gusa no kuvuga urunani rw'intamenwa un vaste rassemblement yo fasha gushayura u Burundi nibaza rero ko mu ncamake nta kintu kinini yakizohinduka kuko yamahoro n'umutekano azobandanya hungabana mu Burundi agateka kazi na muntu kazoguma gatotezwa hanyuma oni nayo izoguma itanga amaraporo ibikishije mu cegeranyo kivuga ingene ibintu byifashe mu ntara y'ibiyaga binini ariyo region de Grand Lac kindi nuko harakagohe ONU ivuniye opposition mu Burundi kugira bumve neza ko hari ko aragira ko boja hamwe bagafundika ijambo hanyuma bagafasha kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi biciye mu kunama rimwe no kugira umuvugizi umwe
Professeur Liberant ntibashira kandi akaba ari umuvugizi w'umuhari mape Burundi buhire hajye nzamba gateka kawe amakoti yananya mu gisata cy'imibano
abafashwe ku nguvu niki cyambere bo kwihutira gukora mu gihe habaye icaha cyo gufatwa ku nguvu ni ngombwa kandi birihutirwa ko nyene kubikoregwa cyangwa abamwegereye bo munyarukara kwa muganga kugira bamusuzume bamuvure bongere bamukingire gusama imbanya atifuza n'ingwara zifatira muhimba zirondoka kugira kandi aronke ivyemezo vyo mufasha kwerekana mu butungane amabi yakorewe iyo kwibagira kandi kwitura inyamira amabi kugira uwakoze ico caha hanwe hisunzwe amategeko
ako nakamu kahaje inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
abakoregwa amabi afatiye ku gitsi na barafise aho kwitura biciye mwibanga mu gushengeza ababakoreye ayo mabi ibyo shikizwa na Chantal Wambazimana umuhinga mukurinda amabi afatiye ku gitsi na ari mu gihe amakungu kuva kuwa 25 mu nyonyo ayo makungu aharira imisi 16 yo kugwanya amabi afatiye ku gitsi na tegamatwi umfasoni Chantal Wambaza Maria numuhinga mujanye no gukinga amabi afatiye kugitsina
kora icyo bita prevention cyangwa se gukumira ihohoterwa shingiye kugitsina ritaraba ariko niyo ryabaye kubasha gufasha bari abagore ko muri iki gihe navuga ko muri iki gihe cya covid aho abagore basabwa kuguma mu rugo aho umugore uhura n'ihohoterwa shingiye kugitsina agomba kuba ari kumwe n'umugabo bashakanye uwo mugabo ni uri mukorera habona no hari n'igihe atabona umwanya wo kuba yahamagara kugira ngo abone ubufasha ni ikibazo kiduhangayikishije ariko nk'abantu bafite inararibonye mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha abahuye na rujyo tugerageza gukoresha uburyo butandukanye mwabibonye ko twatanze message ku bantu bose cyane cyane impunzi zari ziri hano tubabwira yuko umuntu wese igize ikibazo mu rugo agomba guhamagara ushobora kujya ahantu umugabo ashobora kutagusanga ushobora tubona ibibazo bitandukanye ariko tugerageza kuzafasha dukorana rero n'inzego zitandukanye dukorana na polisi dukorana na RIBU dukorana ziriya nzego zishobora gufasha umugore dukorana na one stop centers z'ahantu hatandukanye ku buryo uramutse ugize ikibazo ukatugana tukigezeho kigomba kugera ariko niba hari n'icyo dushobora gukemura natwe nabwo turagikemura.
Chantal wambaza Marianne Muhinga mujanye no gukinga amabi afatiye kugitsina akaba hari mu nama yatunganijwe mu ntumbero yo guhimiriza abakoregwa amabi afatiye kugitsina kugira bubahuke bavuge biba byababaye ko kandi bashengeze n'ababaye bakoreye kuko amategeko bibarekurira abo rero bagiranye ico kiganiro akaba harimo n'abarundi b'impunzi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Makuru ya Radio Inzamba agateka akawe cyabandanize mu runani rw'imenyesha makuru mu kigabane ku isoko cuno munsi kwa gatanu Kigarama mwaka 2022 bagenzi bacu batunganya kino kiganiro baza kutubwira uko kugwanya ikiza cha sida mu Burundi na cyane cyane kubana bavuka byifashe. Emile Nibasumba Radio RPA niwe adushikiriza kino kiganiro kazi.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abantu barenga gato 170,200 nibo bapimwe basanga bafise umugera wa sida mu Burundi gushika ubu. Ubushikiranganji bugejwe amagara y'abantu uvuga ko ari 81% kwijana by'abari bitezwe ko banduye uwo mugera mu gihugu cyose. Mu gihe isi yose yarayihimbaje umunsi mpuzamakungu wo kugwanya ico kiza, Uburundi ni kimwe mu bihugu hacibonekeza abana bavuka banduye umugera wa sida. Ko bishoboka ku umwana akingigwa uwo mugera kuva kiri mu nda kwa nyina mu Burundi habuziki. Icyo kibazo nicyo tunoganza mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa gatanu Kigarama mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze.
Tugwanye sida mwabantu,
tugwanye sida mwabantu,
tugwanye icyo kiza twivuye inyuma mwabantu.
Igenekerezo rya mbere uku kwezi kwa 12 Uburundi bwarifadikanije n'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya umugera wa sida. Mu birori byabereye mu ntara ya Kayanza, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida Tade Ndikumana yavuze ko ashimishwa n'intambwe Uburundi bugeze ko mu kugwanya ico kiza.
2010 twadufise abenegihugu bagena n'umugera wa sida bagera kuri 6%, turakorana twese leta n'abayifasha ikambere n'amashyirahamwe yiyemeje kugwanya sida. Turashika ku ntambwe aho 2017 mu Burundi hibonekeza ibice ubusa 9%. Iyo ntambwe rero twateye iyo dusamaza kuko ihangiro mu Burundi nuko 2030 tuzoba tugeze kubusa kwijana. Birumvikana rero yuko intambwe isigaye dushize hamwe twese turashobora.
Naho intambwe igihugu giteye ishimishije mu kugwanya umugera wa sida, haracyibonekeza abana bavukana uwo mugera. Jeanne Gapia arongoye ishyirahamwe ANSS rifasha abagendana umugera wa sida avuga ko biva ku makosa y'ababyeyi.
Jewe nama mvuga nti naranduje umwana wanje ariko nta kintu na kimwe niyagiriza kuko yari mu myaka 5 yarazi ingene bigenda kandi nta miti yari ihari. Ariko uno munsi umuvyeyi avyara umwana agenda n'umugera wa sida tudahengeshanya kubabwira ingene bo kwikingira, tudahengeshanya guhamagarira abakenyezi na cyane cyane kwa tamukenyezi yo kwibungenga yibungenze yo rinda vyara atipimishije na cyane cyane akipimisha mu mezi ya mbere ukwezi kwa mbere kwa kabiri ni vy'umwana nuwa babiri ariko mumenye ku mwana yanduzwa na nyina kuko umwana bari mu mbanyi ya nyina bivuga ko abakenyezi bafise uruhara rukomeye kurusha mbere n'abashinga ntahe ndahamagarira rero umukenyezi wese ndahamagarira abavyeyi bose kuko ikibondo ni cya babiri kugira ngo duhagarike iyo ngendo itabereye mbere mu nkundire mvuge ko hari abantu jewe mfata ko ari nabicanyi kuko ntibyumvikana na gato yuko umuntu azi yuko agenda n'umugera wa sida yubahuka agatwarinda bamubwiye bati ubu umugera mu maraso yawe ni mwinshi banze utenyenye nivyo ndumva cyane yuko umuntu wese yifuza guheka mugabo twese twifuza guheka twifuza guheka abana bakomeye
umwana kira kwega kikamumira
Ukwipimisha kare kw'abavyeyi bituma abana bavuka bashobora gukingirwa umugera wa sida nk'uko umutumire w'ikigabane ku isoko yabitubwiye aha hakaba ari naho kigarukiye mwari muteramanye na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
Arakoze Emile Nibasumba mukurangiza makuru twateguye kuri radio Inzamba nkuko vyama bigenda ku misi ya gatandatu twashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ari no musi mashikizwa na mugenzi wacu Bonfils Niyongere
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Tuti namwe bakunze ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi turiko turasozera yo kuri uyu wa gatandatu itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mwaramutse canke mwirebanye naho muriko muradukwikira muri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru mukaba muyashikizwa na Jean Bonfils Niyongere tuhere ku makuru ajanye n'amagara y'abantu aho umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikiza sida wahimbajwe muri iyi ndwi kuwa mbere Kigarama uyu mwaka mu Burundi bamenyesha ko bandura iyo ndwara bagabanutse cyane igihugu cyo Burundi gitekanya kuba cyaranduranye n'imizi itokiza mu mwaka w'2030 nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru ABP uyu munsi mukuru ukaba wahimbarijwe mu ntara ya Kayanza nayo ku wa gatatu Kigarama uko mwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga mu Burundi abagendana ubumuga bakaba bagerageza kwigwana ko mu buzima bwa minsi yose naho bitoroshe icivugo cy'uyu munsi kivuga ngo abagendana ubumuga turengere ibidutandukanya n'ibitubuza gutera imbere kugira ngo dushikire iterambere rirama dishikira bose tudasize inyuma abagendana ubumuga Ico civugo cy'uyu mwaka kikaba cyashikirijwe n'umushyiranganji wo gufatana mu nda agateka kaze na muntu n'iterambere ridakumira imerde sabushimike mu gisata c'ubutunzi kinyamakuru hiwacu cyandika kwiduzwa ry'ibiciro by'ifarini y'ingano ikora imikate abakora imikate n'abakora ibindi bikorwa bisa nabyo bakaba ngo batorohewe muri kino gihe ifarini y'ibiro 25 ikorwa n'ihinguriro Minolac kikaba yavuye ku mafaranga 242 z'amafaranga y'amarundi igera ku mafaranga 1055 amafaranga y'amarundi iryo tuzwa ry'ibiciro by'ifarini ryatumye kandi n'ibiciro by'amavuta y'amakoto biduga cyane abadandaza bato bato n'abaranguza bakavuga ko bitoroshe nayo abahingura imikate n'ibitumbura byo bita amabenye bakaba nabo nyene muri kino gihe bakora bahomba abandi nabo bakaba baradugije ibiciro bimwe bidasanzwe iryo tuzwa ry'ibiciro rikaba kandi ryarakoze no ku bindi bidandazwa nk'uko banda yabyandikwa n'ikinyamakuru iwacu ikinyamakuru Net Presse cyandika ku bwicanyi bumaze iminsi buba aho ari umukenyezi w'imyaka 53 yagandaguwe n'umuhungu wiwe w'imyaka 18 mu ntara ya Cibitoke uwo musore akaba yahoye umubyeyi wiwe ko yaraherutse kugandagura se wiwe haraheze amezi abiri ibikorwa by'ububisha n'ubwicanyi mwene ubwo Net Presse yarabyanditse kandi mu makomine ya Mabayi no mu ntara ya Bubanza ihanuriwe n'iyo ntara ya Cibitoke ikinyamakuru SS Media naco cyandikira ku buhinga ngurukana bumenyi kiravuga abantu babiri umugore n'umugabo bagandaguwe muri commune Butaganzwe intara ya Ruyigi abo nabo akabanywanya umugambwe Senela bikavuga ko bagandaguwe n'imbonera kure ni mu buseruko bw'u Burundi ishiramwe gitaho agateka kazi na muntu rikorera mu mihingo itandukanye y'isi Human Rights Watch yarasohoye icegeranyo cy'amezi 10 aheze ibyo bikaba byandikwa mu kinyamakuru Net Press kubwico kinyamakuru ngo icegeranyo cyasohowe na Human Rights Watch cyerekana ko abarundi bahungiye mu makambi atatu ari mu gihugu cya Tanzania bagiramiwe cyane ayo makambi nakaba ari nduta Mutenderi na Nyarugusu ngo bamwe baranyuruzwa abandi bagapfungwa abandi bakaborizwa igufa hakaba hari n'abunguruzwa gufungirwa mu Burundi Human Rights Watch ikavuga ko ibyo biteko biri n'amategeko agenga impunzi n'ibihugu biba byarakiriye izo mpunzi mu matohoza yakozwe na Human Rights Watch ivuga ko hari abarundi bari bahungiye mu gihugu cya Tanzania 8 basubijwe mu gihugu cy'u Burundi bafungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza mu guheraheza ibyanditswe n'ibinyamakuru duheraheze mu bijanye no kwinonora imitsi aho abarundi babiri babahagarikizi b'inkino batongo bazoje guhagarikira amahiganwa yimirije ya Shane azobera mu gihugu cha Cameroon mu mwaka uza 2021 abo bahagarikizi akaba ari George Gato Gato na Pacifique Ndabihawe n'Imana tuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe nino ngaha amakuru y'ivyanditswe n'ibinyamakuru muri indwi arangiriye yo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya gatanu kigarama umwaka 2022 aya makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru mukaba mwari ko mwashikizwa na Jean Bonfise Niyongere nkaba ndabifurije gusozera iyi nga neza mura
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Nuko amakuru yo kuno wa gatandatu ne hano agarukiye radio Inzamba Marco murakurikira mukurangiza amakuru twibukagenzi bacu bikinyamakuru iwacu Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mozenzi na Egide Harimana uno munsi bakwijimisa 112 bari mumvuto abaganzi bacu bakaba batawe mumvuto mu mwaka w'2019 bagizwa kuba bashaka gukorana n'abariko baritegura guhungabanya umutekano w'igihugu bitagikunda nyamara bagenzi bacu bari ku kazi kamisi yose kukurondera amakuru bashikiriza abanyagihugu abagenzi bacu rero tukaba tubandanya tuba shigikira kandi tubaremesha tubabwira tuti nta mvura idahita nuko rero arakoze Jospend w'Imana niyo yatumye tuvuga mukatwumva kandi mutubona kuvuga nguruka na umenyi zacu Edi Claude nazwe kuri miko ndabifurize kugira umusi wa gatandatu mwiza nahuta